Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, ndamutse n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Ibisata vya Leta Zunze za Amerika bikurikirana ikibazo c'impunzi n'abimukira biriko birahangana n'abimukira bariko binjira ku bwinshi mu buryo budahuje n'amategeko aha muri Amerika. Ivyo bisata bivuga ko batanguranywa nuko Donald Trump aheruka gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu, yotangura amabanga yo kurongora igihugu mu kwezi kwa mbere baza baramaze gushika muri Amerika. Abimukira binjira bava mu bihugu byo muri Amerika yo hagati arivyo El Salvador, Guatemala na Honduras. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri Amerika butangaza ko bwafashe abarenga 46,000 mu kwezi kw'icumi guheze, abarenga 39,000 mu kwezi kw'icenda, hamwe n'abarenga 37,000 mu kwezi kw'indwi. Mu bihe byo kwiyamamaza, mwibuke ko Donald Trump yashikirije mu gihe avuga yuko mu gihe yotsinda amatora azosubiza iwabo abimukira 11,000,000 baba muri Amerika badakwije amategeko, kandi azoca yubaka uruhome ku rubibe rwo mu bumanuko bwa Amerika. Inyuma yahatsindiye naho yaciye ahindura imvugo, aho yavuze ko azokwirukana gusa abashika 2,000,000 bafise ivyaha basanzwe bagirizwa aha muri Amerika. Ku mugabane wa Muraya, abimukira bashika 300 barahagaritswe n'abajeje umutekano muri Bulgaria, bagirizwa gutunganya imigumuko mu kibanza bakiriwemo. Umushikiranganji wa mbere wa Bulgaria, Boyko Borisov, yatangaje kuri wa kane ahejeje kugendera ikambi barimwo ko 6 muri abo bimukira baboneka ko babangamiye umutekano w'igihugu. Abategetsi ba Bulgaria batangaje ko abimukira bava ku 15,000 gushika ku 2,000 aribo bagize uruhara muri iyo migumuko ku munsi wa kane ku kibanza cyo kubakiriramwo kirahitwa Harmanli hafi y'urubibe na Turukiya. Bulgaria gisaba ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya kunyarutsa kurondera ibindi bibanza bimuriramwo izo mpunzi. Abo bimukira bagumuka biyamiriza ingingo bafatiwe na leta ya Bulgaria yo kubabuza gusohoka muri ico kibanza, kuko abategetsi bavuga ko bohava banduza abandi banyagihugu bo muri ako gace indwara yadutse muri bo. Abapolisi bashika 50 hamwe n'abimukira barenga 20 barakomeretse nk'uko bishikirizwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP. Abimukira bashika 13,000 benshi bagizwe n'abava muri Afghanistan nibo bari mu gihugu cya Bulgaria nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu bivyemeza. Umushikiriza manza mukuru w'i Paris mu Faransa atangaza ko ubufaransa bwaburijwemo igitero cy'iterabwoba gikomeye, kandi ko batanu mu bakekwa kugitegura bafashwe kandi bari bahawe amategeko n'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Umushikiranganji François Molin w'Ubufaransa yabwiye umushikiriza manza murambabarira François Molin w'i Paris yabwiye ibinyamakuru ko abo bagabo bahabwa amabwirizwa n'umukuru atwara uwo muhari wa leta ya Kiisilamu mu karere ka Iraq na Siriya. Yatangaje ko abo bagabo bane bari bagamije gutera i Paris ku munsi wa kanuza, ariko ntiyashikirije ibice byari guterwa ibyo ari byo. Ayandi makuru avuga ko abari guterwa ari abapolisi hamwe n'ahari ibiro by'iperereza i Paris. Molin avuga ko abo bagabo bafise ubwenegihugu bw'u Faransa bahagaritswe mu gisagara cha Strasbourg mu ndwi iheze, uwundi yamuka muri Maroc yafatiwe mu gisagara cha Marseille. Abandanya avuga ko babiri muri bo bagize ingendo ku rubibe rwa Turukiya na Siriya mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mwamenya ko abantu barenga amajana abiri na mirongo itatu aribo bamaze guhitanwa n'ibitero by'iterabwoba mu Bufaransa kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Abantu bagera icyenda barishwe, abandi baharurwa mu bihumbi baravanywa mu zabo bivanye n'igihuhusi kivanze n'imvura ciswe Otto caciye ku nkengera z'igihugu cya Costa Rica mu ijoro ry'uyu wa gatanu urangiye. Perezida wa Costa Rica Luis Guillermo yaciye ashinga ikigandaro cy'iminsi itatu kuva kuri uyu munsi wa mbere uza. Yatangaje ko icyo gihuhusi cyasinzikaje igice kiri ku rubibe n'igihugu cya Nicaragua. Icyo gihuhusi cyatanguriye muri Nicaragua ku munsi wa kane, ariko ho nta bantu cyahitanye kiretse amazu cyasambuye.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inyigisho zijanye n'ubuzima ndora gitsina zirakenewe cyane ku bakenyezi bafunzwe. Aha twovuga na cyane cyane izerekeye gukinga amasanganya ashobora kuba mu gihe habaye uguhuza ibitsina. Akarorero ni nko gusama imbanyi zitifuzwa hamwe no kutandura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka, nk'uko ishyirahamwe rijeje inyigisho no gukinga umugira wa sida Crace Crips byo mu Bufaransa ribimenyesha. Rimwe na rimwe inyubako z'ubusho zirashobora korohereza imibonano mpuzabitsina hagati y'abafunzwe. Muri kino gihe ubusho bwakira abakenyezi hamwe n'abagabo mu gihe bwari bugenewe abagabo gusa, nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe ryitaho agateka k'abakenyezi Parcours des Femmes byo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ugufungira abakenyezi kure y'imiryango yabo kurunyura ubukene babayemo. Inkurikizi ni kugerageza kwikenura mu guhuza ibitsina n'abagabo baronkera amafaranga mu busho, nk'uko ishyirahamwe rikurikiranira hafi ubuzima bw'abafungwa ku isi OIP ribimenyesha. Ibihugu biteye imbere biritwararika gukinga ingorane zishobora guturuka ku guhuza ibitsina ku bafungwa. Aha nko kubaka ibibanza byagenewe guhuza ibitsina ku bafungwa n'ababo. Byongeye bararonswa udukingirizo tubafasha kwikingira imbanyi hamwe no kwandura indwara zica mu bihimba by'irondoka, nk'uko ishyirahamwe OIP ribandanya ribimenyesha. Tubamenyeshe ko 80% by'abakenyezi bafunzwe ku isi baturuka mu miryango ikenye kandi baba bataciye ku ntebe y'ishure. Mu Burundi igitigiri kinini cyabo cyagirizwa gukorora imbanyi, nk'uko igisata cya ONU kiraba iby'agateka kazina muntu mu Burundi arico OHCDHB kibimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu Kira cuno munsi, turabira hamwe ivyerekeye inyigisho zijanye n'ubuzima ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu Kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyezina, tega matwi ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira ngo abakenyezi bafunzwe birinde guhuza ibitsina ku neza y'amagara yabo. Ruganira na mugenzi wanje Haisal Liane Inamahoro.
Ku ruhara rwabo kwirinda guhuza ibitsina mu gihe atabishoboye naho yokwikingira,
leta nuko yoshobora gushiraho nko mu gihe yoba ari nk'umukenyezi yubatse agashiraho ahantu bashobora kubonanira n'umugabo wiwe, hanyuma gutyo ivyo vyimviro bimurimwo bigashobora gusohoka.
abakenyezi bo kwirinda cyane cyane guhura n'abagabo kenshi bakagerageza kuja kure yaha abagabo bari nka kujya kunusanga bicaye nk'ahantu akirinda kazaraja kure yabo kugira ntagiro ivyo vyumviro vyuko yobonana n'uwo mugabo ntibimunze mu mutwe
koneza ya magera yabo cyambere mu kwirinda bajya bagenzi babiba babahuriye hari indani kwera bagenzi babi n'ubusanga bari ko baragukwegera mwiyo mibonano mpuza bitsi
kuganje abakenyezi bafunzwe nuko bo kwirinda kujya aho abagabo bari
Umukenyezi afunzwe atwaye inda arahura n'ingorane zitari nke aha twovuga no kutisuzumisha neza igihe bisaba ko abonana n'umuganga yabinonosoye ku ruhande rw'abajeje amabohero ntibahuta baborohereza kuronka impusha ku rundi ruhande abakenyezi ubwabo bagira isoni zo gusohoka amabohero bafise ikimenyetso c'abafungwa nk'uko ikinyamakuru c'abakenyezi cyandika ku buhinga ngurukana bumenyi cyo mu gihugu cy'u Faransa kibime nyesha abana bavukira mu mabohero bagira ingorane zijanye nuko bari kubakurira aho batagenewe ikindi nuko umwana acutse atandukanwa na nyina nuko ushira hamwe gitaho agateka k'abana ryo mu gihugu cy'u Busuwise Humanium ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'inyigisho ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe Kaisal Liliane inamahoro adushikane mu ibohero rikuru rya Mpimba riri muri zone Musaga atugira uko vyifashe
Bamwe mu bagabo n'abakenyezi bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba barahakorera imibonano mpuza bitsina naho hari impomezi batandukanya barafise ingene babonana iyo bariko barakora udukogwa two guteka cyangwa utwo bakorera ku ibombo ry'amazi gyegereye uruhome abagabo baduguru uruhome bakagwicara ko kugira bashobore kuganira n'abakenyezi bicaye aho bakorera udukogwa nk'uko umwe mu bakenyezi baho ahamaze imyaka indwi abitwiganira ivyo nibihereraho mwijoro abagabo basimba impome abagore nabo bakurira ku gikivyuma gapima nk'imetero n'igice kari ruhande yaho bajyama bakururukira aho bahurira n'abagabo gucyo bagakora imibonano mpuza bitsina nk'uko amakuru dukura mu bafungwa abimenyesha ivyo biruko mu gihe ibikorwa vyo kugerageza kugabanya imigenderanire hagati yabo vyakozwe imyaka ibiri iraheze hubatswe uruhome ahahora umuryango wa komeza imigenderanire mu bafungwa nk'uko amakuru dukura muri iryo bohero abandanya bimenyesha Gregoire Nimpagaritse umuyobozi w'iryo bohero rikuru rya Mpimba amenyesha ko mu ngorane nyamukuru zihanze iryo bohero harimo izo nyubako
inyubako z'ibohero ry'abagore n'abagabo zitandukanye bishemeye ubuyobozi bw'ibohero rya Mpimba busabye ko ayo mabohero atandukanye bikwiye
ugufungura nabi kw'abakenyezi bafunzwe n'indi ngorane ituma bahuza ibitsina n'abagabo bifise ifungurwa bita iposo ipima amagarama 350 igizwe n'igikombe c'ifu y'imyumbati hamwe n'igikombe c'ibiharage nivyo baronswa ku munsi kubwabo bafungwa bavuga ko izo mfungurwa atakamaro zibagirira kandi zitabahaza narijya bamwe muri bo bafise abana vyongeye kandi abafungwa menshi b'abakenyezi bagwiriyemo abakiri bato bafise hagati y'imyaka 25 na 35 kubwo urongo ishiramwe diharanira gateka kazina muntu n'akabanyororo AVDP Jean-Pierre Ninteretse avuga ko abari muri iyo myaka bahurumbira gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo ikindi nuko nubwo bibujijwe gutunga amatelefone ngendanwa bamwe bamwe bayakoresha mu gukomeza imigenderanire n'abagabo ingaruka hariho bahatwarira inda canke bakahandurira indwara zifatira mu bihimba vyirondoka amakuru amwamwe abafungwa bafise yuko abafise abana aribo bashigwa imbere iyo hatanzwe ikigongwe c'ikivunga aza yunyura ingeso y'ubushurashuzi kubwivyo umushikiranganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana amagarira abo bakenyezi bafunzwe gushira imbere ineza y'amagara yabo bikenewe bakitura abaganga bakabafasha
turabizi neza yuko muri mwebwe hariho abasamirizonda ngaha hanyene ibohero yo tuko turabavyara tutazi yo tuzobajana naco nyene kizohava gicika nicaha imbere ni nicaha imbere y'Imana bakenyezi irinde gutwara imbanye muri gahaha murumva ko ari kibazo gikomeye gerageza mwegera babaganga bari ngaha bababwire ngene bitanzwe bigenda
ubwinshi bw'abafungwa babakenyezi burasongera isibe mu kudacungwa neza iryo bohero rya mpimba rifise abakenyezi 133 mu gihe ryagenewe kwakira abakenyezi batarenga 80 ivyo bikunyugwa nuko atabapolisi bahagije bahari babacunga nkuko bivugwa na Grégoire Nimpagaritse arongoye ibohero rikuru rya mpimba uguteba kw'amadosiye abafungwa mu butungane n'indi mvo ituma bamwe bihebura ntibashobore kwihangana ingaruka nuko baca badukana ingeso z'ubushurashuzi nkuko bivugwa na Sonia Ndikumasabo arongoye ishiramwe ry'abakenyezi banonoso ivy'amategeko mu Burundi AFGB
harajamo nuko kwihebura n'umubiri ukamugora ko nshobora kumara imyaka 10 ngaha aruje kumubwira akajambo agasanga yemeye turasaba abaprokurere bose bashiremo ingufu abantu amadosi anyaruke
ibure ry'amahimiriza kubijanye n'inyigisho ndora gitsina n'imvonyamukuru ituma batamenya uko bigenza umwe mu bafungwa twayadze yiyemerera ko ahamaze umwaka n'igice ariko atarigera kubita ijisho umuhabe nizo nyigisho umwe mu baremesha kiyago aho mwibohero rya mpimba amazi imyaka 7 afungiwe amenyesha ko umufungwa mushasha bamuha inyigisho zingena bana n'abandi ariko kandi nabo ubwabo nta bumenyi buhagije bafise batanga ivyo babibonera iyo babajijwe ibibazo ntibashobore kuvyishura nkuko bibandanya bivugwa n'umuremesha kiyago wabo tumenyeshe ko benshi muri abo bakenyezi nabigeme bagirizwa ivyaha byo gukoroza inda hamwe no kuniga abo bahejeje kwibaruka Denise Niyonzima ajejwe yubahirizwa ry'agateka ka muntu mu kigo mpuzamakungu kirabi vy'agateka ka zina muntu avuga ko vyoba vyiza leta ishize hamwe ingufu nayo mashiramwe mpuzamakungu mu gikogwa c'amahimiriza mu mabohero
kubisanzwe ku gateka kabo ivyo ni ibintu bategerezwa kuba bigishwa iyo bafunzwe wa mbere ababijejwe ni leta mu gihe nahabona kwico gikogwa atagishoboye agaheza karaba muri aba bafasha u Burundi bafasha igihugu kugira ngo gateka kazi na muntu kubahinzwe bagaheza bakabegera bakabafasha
tumenyeshe ko mu Burundi haharugwa abakenyezi 384 bafunzwe mu mabohero makuru ari mu ntara 6 z'igihugu
Mu bihugu biteye imbere abafunzwe barigishwa imyuga yo kwiteza imbere ivyo bibarinda kutiga ingeso mbi vyongeye bararonswa imbonesha kure kugira bamenye ibiba hirya no hino no kushira hamwe gitaho kazoza ka Afrika kade bibimenyesha mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere imyuga itari mike isaba ingufu bigatuma ikogwa n'abagabo gusa abo nabo nibo baharonkera udufaranga two kwibeshaho nk'uko OIP ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho agateka k'abafunzwe ribimenyesha kubw'ivyo ibihugu byari bikwiye gushiraho imigambi yo kwigisha imyuga abakenyezi bari mu mabohero akarorero nako mu gihugu cha Mali aho abakenyezi bigishwa imyuga itandukanye bikanatuma bagumana icizere c'ubuzima nkuko biri mu cegeranyo c'igisata cha ONI citaho agateka kazira muntu muri ico gihugu kugira ngo tubandanye twumva ibijanye n'inyigisho ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe kuri mikro y'ijwi rya Amerika Jean Pierre Ninteretse arongoye ishirahamwe AVDP riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo agira ko yishura ikibazo mugenzanje Haisa Liliane amubaza kubijanye n'amategeko Haisa dushikiriza ico kiyago
Nigiki muvuga ku nyubako z'ubushobo umwe umwe kuko uburaro bw'abagabo n'abagore bisa n'ivyegeranye
ahi kibazo kiri cyane ni mu busho bwo ku makomine mu mazone bazana umuntu bakaca bamutera ngaho bakamurazaho hariho hamwe nabonye abagore babiri bararanye n'abagabo kubera badafise aho babashira
kubijanye none n'inyigisho murashimishwa n'ingene zitangwa mu busho butandukanye
ni kibazo kigoye kuko nta bantu bariho uvuga uti batekanijwe bashimishijwe n'ubusho bigisha ibyo bintu mugabo mu mashira hamwe amwe amwe haraho tugenda tukaza turagerageza kugira ngo tubyigishe mugabo cyari gikenewe nuko izo nyigisho bazikurikirana igihe cyose bakama hari umuntu ari hafi yabo abigisha ibyerekeye ibi by'ibitsina ingene bo kwifata
mbega imigenderanire hagati y'abanyororo abagabo n'abagore yogarukira hehe
imigenderanire siyo mibi ni iyo migenderanire cyibigamije umva kugenderanira kuramukanya nibisanzwe leta nuko yogerageza mu busho bwose ikubaka neza ahantu abagore bafungirwa tari hafi yaho bazababonana n'abagabo igashiraho abantu bokurikirana abo bafasoni kuri abo bafasoni nabo baba bagize ingorane bakajya mu busho nuko bokwirinda ababayenda
ninteretse Jean Pierre murongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP ndabashimiye
ego nanjye ndabashimiye kuri kano kanya mwampaye murakoze
ndagushimiye Haisa Liliane inamahoro kuri ico kiyago nayo majwi udushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo intimba y'abanyororo twibutse abatumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba tubo tuyaga kubijanye n'inyigisho ndoragitsina ku bakenyezi bafunzwe gwaruka turashishikara nkuko mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutubire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
akaya kamaro ko gutanga dukingirizo mu mabohero kandi bibujijwe ko abari imibonano mpuzabitsina
ego birakenewe yuko mu mabohero atandukanye udukingirizo badutanga kugira bafashe abo bose baba bakene kudukoresha tube turi hafi yabo
mbaza ndakwishura
muganga kwa ni watu twumva ngo abanyororo bahabwa amagara ma 350 zifungurwa mbega ivyo ku bantu bafise nk'ingwara zidakira nivyo tuma basinzikara kubera gufungura nabi ubwo izo njya sinkeya
nkuko mubivuze nkabo bobo bamaze kubona ko vyukuri bagendana izo ngwara zidakira bakwiye kubashira ku rutonde ama bagaheza kwategurira ifungurwa nyazo no wese atagwaye bakabona yuko bakwiye kumufungura neza kugira agumane amagara neza kuko gufungura nabi bituma umuntu asinzikara kandi ntacasubira kwimarira nabo bajejwe ibohero usanga bariko baragenda kuza baragwaza abantu mu bitaro bitandukanye kuko bafunguye nabi
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umwana avukiye mu ibohero agira ingaruka zihe ku magara yiwe umuvyeyi ubwa mbere arashokwa yatwaye iyo nda atayipfuza ico ni ikintu ca mbere gisindikaza ikibondo kiri mu mbanyi kwa nyina aho ushobora gusanga agira uko ashoboye kose kugira niyo mbanyi ivemo bikanka hama murumva yuko wa mwana akura mu mbanyi kwa mbere yumva ko atarukundo yasamanye kandi batari ko baramwipfuza byose bikaba bifite inkurikizi mu buzima bw'uwo mwana ari mu mbanyi mwumvise yuko bafungura nabi na nyina ntashobora kuronka amaberebere kwiriye kira yonsi cyo kibondo gikure neza hamikindi murazi ko babana begeranye ari benshi usanga umwe ashobora kuba afite ingwara yandukira igitundu cyangwa ibindi bintu usanga uwo mwana nawe nye arakuriye ingwara zikomeye bivuye yuko ahabaye hatabereye
mbaza ndakwishura
mbega mahimiriza ku nyigisho ndora gitsina mu mabohero ntashobora gutuma ubusambanyi bugwirirana
oya namba ahubwo bituma umuntu wese ahari yitwararika kandi akumviriza impanuro bamuhaye na cane cane impanuro zijanye nuko agira amagara meza mu buzima bwe bwa misi yose rero ni byiza ahubwo yuko ayo mahimiriza yogwirirana mu mpande zose kandi na cane cane bagaha ijambo izombohe kugira bashikize kibabakiye kugira nabo nyine baheze bamenye ikintu batumbereza ayandi mahimiriza y'imisi imbere
ikiganiro nikira cije rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibazo rwa rukara umutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nizahe ingwara umuntu ashobora kwandura mibanza bihoreramwe abantu benshi nk'amabohero
abantu bakunda kugwara ingwara zica mu bimba byirondoka aho twovuga umugera wa sida za sifilise abrenohaji igituntu kuko baba ari benshi kandi bakaba begeranye cyane gose kandi muradi ko igituntu gikunda gukarira abantu baba mu rugo buryo n'izindi ngwara ngaho umuntu yovuga nka zakorera cyangwa amacinya aho usanga umwe yigwaye ashobora gutuma abantu bose mu bihero bayandura
mbaza ndakwishura
no twahe dukogwa twotuma abafunzwe bagabanya kuyumvira ivyo gushaka gushurashura
umuntu arashobora kubashira mu migwi kwinonora imitsi ugasanga baguma bari hamwe bakina ari za basket gukina gapira kw'amaguru canke bakarondera ukuntu abakenyezi bobigisha gushona canke kubaza mu basore bato bato kugira batume umwe wese yitanga ku munsi muto dukogwa akabikunda kugira nawe nyene bizomufashe avuye mu bibohero gusubira mu buzima
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyere tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo intimba y'abanyororo duhi jambo abanywanyi bacu umukenyezi atashatse kwivuga izina avuga yuko iyo ariko ararangura amabanga yabubatse ababara cyane mu gihimba cirondoka akiyagaza gose akabandanya avuga yuko yibaza ko biva kuwo bubakanye yama yarenze ibigo akabandanya asaba impanuro muganga Anita Munyana ishuri umukenyezi
byashobora gushika naho umuga wawe atarenga ibigo ushobora kuba muriko murarangura amabanga yabubatse ubabara ukiyagaza rero ngaho bisabwa yuko muja kwa muganga mu kwisuzumisha mwese bagaheza akabaha impanuro kandi na kubakabatekerera imiti kugira umere neza eka n'umuga wawe amere neza
nabafuze bagabo yawe nabagatirezero asore mukiri bato
nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti uwohora imbwa gusutama yozimara zose bikubwiye iki
no kuvuga ngo uwohora amakosa y'abantu yobamara bose
bikubwiye iki
fati nka karero nkubu ukunda kujya bakakibikubuza ni nkuko ubupfuye umva umubojije kujya wa wamwishu
bikubwiye iki
uwohora imbwa gusutama yozimara zose bisigura yuko urashobora gusanga umuntu muri kamere afise ibintu akunda kugira nk'umwana nk'akarorero umwana arakunda kurira abana batoya rero uciye ufata ko ushaka kuguma umukubita uko arize wosanga wamuturubitse kubera kurira ntushaka kubimubuza
arabitoye
Thank you. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza mu kiganiro kira. Tubibutse ko twari dushimikiye kubijanye n'inyigisho z'ubuzima ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe. Ndashimiye Kaisa Liliane Inamahoro yafashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 76 203 790 canke kuri 79 993 790. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isaa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu